Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Niriwe cyanjye mwaramutse bivana naho muherere sangwe ikaze nk'itaramwe bagenzi mwe ko muratumviriza kaze murano makuru makuru yaranze ino bitwara idusozereye amakuru yacu muyakurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi kuri we zitatu akaburungu ongea akaburungu info no ku mirongo ya FM. Aya makuru mushobora kandi kuyarumva hifashishijwe igitega cyacu cya WhatsApp akamenyesha ko guteranya 243 81 ubusa 271 75 no ku mbuga zacu za Facebook, Twitter na SoundCloud. Aya makuru mukamubwiye guhashikirizwa na Jean Maria Karunini nahazwe mu buhinga bw'ibyuma ndiko ndafashwa na Hassan Shabane. Amakuru yacu tuyatangurira i Geneve mu Swisa hasozerewe ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 18 Kigarama inama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'impunzi. Iyo nama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'impunzi yabaye ku magenekerezo ya 16, 17 na 18 Kigarama uno mwaka i Geneve mu Buswisi. Iriwaniro rya mbere ryo kuraba icokorwa ku kibazo cy'ibirerana by'impunzi ku isi gitabwe n'abaserukira impunzi, abakuru b'ibihugu n'amareta, abaserukira amashyirahamwe yose yegamiye ONI, ibigo mpuzamakungu, amashyirahamwe y'iterambere, abatwara amahingurira akomeye ku isi, abadaharanira inyungu za politike n'abandi begwa n'ikibazo cy'impunzi. Abitabyo nama bakabibigiye hamwe uburyo bushasha bwakoreshwa mu gufasha impunzi no gufata ingingo shasha zo gufasha impunzi na hamwe n'abazakiriye. Inama isozero abayitabye bemeranije ku bintu bine bikuru bikuru kugira ikibazo cy'ubuhunzi kirangire. Icambere nuko amahanga agiye gufasha impunzi mu by'amashuri, impunzi zikaronderegwa ubuzi, zigafashwa nyabwo mu buvuzi, kuzimurira mu bindi bihugu no gutahukana mu iteka impunzi zipfuza gutahuka mu bihugu byazo. Impunzi twaye hazadirashima ibyavuye muri iyo nama niyo zifise amakenga ko bizohaba bibamasigara cicaro. Nkuko byashikirijwe n'umukomiseri mukuru wa Haseri umushinga nawe Filippo Grandi, abantu barenga miliyoni 70 nibo ku isi nzima nibo bataye izabo baromoka ku bw'indyane zirangwa mu bihugu byabo, muri bo miliyoni 25 bahungiye hanze y'ibihugu byabo. Dusimbira mu ikambi ya Rusenda. Umuyobozi w'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda haturi muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo umushinga nta Emmanuel Ntirampeba yarashikirije ijambo ryo kwipfuriza impunzi ayoboye iminsi mikuru mihire ya Noheli n'ubunane bw'umwaka mushasha wa 2020. Uyu mutware ahamagarira abarongoye kugira ubumwe, urukundo no kudasesagura duke bafise ni iminsi mikuru kuko izokwamaho. Tumwumvirize.
Barundi, barundi kazi, nshuti zacu, impunzi bene wacu, tugira amahoro cyangwa amahoro, umutekano n'ubumwe kuri twebwe impunzi. Abarongozi b'impunzi yo mu ikambi ya Rusenda, ubu turiko turarangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019 twitegura gutangura umwaka w'ibihumbi bibiri na 2020. Ni ibyishimo umuntu uwo ari we wese yishimira ko ashobora kuba agiye kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019 canke yitegura gutangura umwaka w'ibihumbi bibiri na 2020. Tukaba dushimira Imana ko yaturinze umwaka wose nubwo byagiye bibaho ibibazo bitandukanye uraza ubuzima bwo mu ikambi, ariko byose Imana yaraturinze kandi turitegura kubandanya tubaho mu buzima nk'ubw'impunzi. Ari benshi dufise umunezero kuko duheruka kuronka imfungurwa by'ukuri, ariko kuri uwo munezero tukishimira hamwe twese uretse ko gusaha amakenga agumaho yo kuyumvira ko ushobora gusanga twiginye umwimbu twaronse mukeya duhabwa n'abaduha ugasanga tubinezerewe mu cane tukibagira ko ejo hahari. By'ukuri nagomba nsabe twese impunzi tubumwe tubumbatire umutekano muri iyi minsi yo kurangiza umwaka, ntagire umwansi yo duca mu ryahumye kwa kundi twari dusanzwe tubanye mu mahoro n'umutekano tubandanye tubibemo, ariko tubumwe mbere binashobotse tubumwe na bene wacu bakongomani batwakiriye kuko murazi ko na cane cane ari bo badutiza naho twaba dushira ikigombo cy'umwumbati kugira ngo tubandanye twagura ejo ntibize bitubere ikibazo. Nihaba hari uwo bishobora gushobokera yuko yo kwivuna akanyota, ariko naho nyine yigerere kugira ngo ntava asanga yarengeje ngusange ejo turiko turarondera uko tubigenza. Ni kuri ubwo rero natwe twifuje kubifuriza iminsi mikuru myiza.
Tugume mu ikambi ya Rusenda. Akamwemwe ni kose ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murengwe. Aka kanyamuneza katurutse ku igabwa ry'amafaranga yo gusuma ibifungurwa by'amezi abiri byatanguye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 Kigarama uno mwaka, inyuma y'amezi abiri hafi yararumanye bataronkejwe bifungurwa. Kuri mikuru ya Pacifica Munezero, izo mpunzi zirashima zikanasaba abazifasha gushiraho urutonde n'itariki kanuni yo kuronkerezwaho iyo mfashanyo.
Mu byukuri twabyakiriye neza kuko twari tumaze igihe kirekire tutarayabona mugabo ubu bayazanye yose ayo mezi abiri. Twashimye vraiment mbere tunagira ko mbere dusaba ko iryo shyirahamwe iyo banki itembe na ase bo tugira vraiment mu ngiro kugira ngo bakabikora kugira ngo ku kwezi kwa mbere ndishyure kwinjira mu madeni, kuko nubwo baduhaye amezi abiri twari dusanze duheranye amadeni ku buntu twagiye turafata udusaba bune akunyu tudagara urumva menshi. Nubwo baduhaye amezi abiri mu kwezi kose kwaheza ari kuriha amadeni twari dufise, nacyo gituma dusabye ko bogerageza mu kwezi kwa mbere bakaduha kugiha kugira ngo ntidushure kwinjira muri iryo deni.
Mu ikambi nyene ya Rusenda haravuguduzwa ridasanzwe ry'ibiciro ku bidandwa bya nkenegwa, ibi impunzi zikabona ko bije kunyura n'ivyahuha muri kino gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka w'ubunani na Noheli. Abadandaza bashimangira ko iryo duga ryaturutse ku bukene bw'amafaranga y'agaciro no kuyononekara rikomeye ry'ibarabara nimero ry'igihugu nimero zitanu. Ibidandazwa byaduze igiciro kabari cyane cyane bifungurwa nk'umuceri, ifu y'ibigori, amavuta y'isoja, ibinyobwa n'ibindi. Byinshi kuri iyo nkuru twakura mugenzi wacu Eric Itangishaka.
Iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa mbumba rugo ku rugero rudasanzwe mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda no mu micungararo riribonekera. Abadandaza twaganiriye twifuje kumenya icyo iryo duga ry'ibiciro ryavuye ko batumenyesheje yuko icika ry'ibarabara nimero zitanu riva ubira yatewe n'imvura igize imisi igwa kwa rimvunya mukuru yatumye ibiciro biduga ku rugero rudasanzwe, aho umuvuko w'umuceri w'umutanzania wavuye ku 37,000 vy'amakongomani ubugugwa 45,000 vy'amakongomani. Umuvuko wa semure wavuye ku 30,000 vy'amakongomani ubugugwa 33,500 vy'amakongomani. Abasanzwe bafungura ivyo bifungurwa bakabona yuko atagikoze kuri iryo barabara ko ibiciro shobora no guduga gusumba ngaho inzara igashobora no kwaka indaro muri ako karere gaherereyemo ikambi impunzi y'abarundi ya Rusenda. Mikambi impunzi y'abarundi ya Rusenda ijewe itangisha ka Eric ubwihiganiro yawe.
Urakoze Eric itangisha ka akora amakuru waduteguriye.
Umviriza burindwa makuru mushikirizwa n'ugwaruka rw'amenyesha makuru mu mugambi gwaruka gw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago n'umubano mwiza ku ma radio 10 yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu, Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola. Isange ni kuri Radio Rural de Sange, Ikiriba ni Radio Kiliba Undes, Uvira ni Radio Message du Peuple, Radio Ngoma ya Amani y'Irusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Dutandukira igice cya kabiri cyano makuru aho tubashikiriza intasho z'abanywanyi bacu.
Ndayishimiye Maria nkaba nifujije gutasha ndatahije Pasteur Fred na turongoye mu ishingiro rya Korogota mu Rurinda. Nkaba nongera nkatasha na mwarimu nye na turongoye wo mu Rurinda. Mugaho bose baba mu gatunguru. Nkaba ntahije n'abapasteur bose dusengana mu ishingiro rya Korogota bari mu Rusenda mu gatunguru. Nkaba ntahije na mama, nkaba ntahije eka nawo dusengana bose. Nkaba nongeye nkatasha na mwene wacu aba mu gatunguru. Nkongera nkatasha na mama yeme nyene tuvukana. Nukuri ndabatahije Imana ibahezagire. Nkabanaje n'abana biwanje bose mwese nkandayifurije umwaka mushasha. Eka mbere nkabanongera nkatasha kandi nabo turirimbana. Nkabanongera nkatasha n'abaje n'ama bose turongoye ishingiro rya Korogota mu Rurinda. Ndayishimiye Maria nkabamba mu Rusenda mu village ya Nefu umwami abongera umugisha.
Nitwa Toyipida nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda muri village y'Icenda. Ubwa mbere na mbere ntahije umubyeyi wanjye Gaspari Baranyikwari ibukeye inyanzarake mu Burundi. Ntahije imfura yanjye Irambo na Diodone ari i Nairobi muri Kenya. Ntahije abavukanyi banjye Kabura Ezekieli na Nyanduye Onesiforo bari i Dar es Salaam muri Tanzania. Ntahije mubyara wanjye Ndihokubwayo Asinta ari mu gisagara cya Singida. Ntahije Ngigamiye Vitali Pate yaherereye mu ishengero rya Izivu ari mu nkambi ya Nyarugusu Taije na Maria Tabu Fanueli umwe ari mu ishengero rya Izivu ari mu nkambi ya Nyarugusu na Bizimana Jacqueline umuririmbyi mu ishengero rya Izivu ari mu nkambi ya Nyarugusu Taije Bukuru Egide ari muri Australia Taije na Fajosi ari muri Canada Taije kandi Simbagoko Kajira ari i Bujumbura ndabipfurije umunsi mukuru mugabane wa ndabasabira akaririmbo Bwana amezaliwa karirimbwe na Uliankuru Kwaya barabara ya 13
Akereshe mwagushimiye Mukunzi mwiza mbikunyumva Akereshe mwagushimiye
Tumamenyesha kwa bipfuza kwipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheri n'ubunane babicishije mu ntasho bo kwegera umunyamakuru wacu ongeya yagabegereye canke bakarungika intasho zabo kugitega cacu WhatsApp akamenyesha ko guteranya amajana 243 ubusa 271 50 bakoreshejwe inyandiko canke amajwi Nino ngaha mushuti namwe bagenzi mwarimu duteze yompi dusozereye ko amakuru twabateguriye Nashimiye mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here nshimire Hassan Shabani yamfashije kuyabategurira aya makuru yarahagarariwe na Manuel Ntirampeba kuri mikoro mwari kumwe na Jean Maria Karoni ni nahazwe giraho muba mwubaho n'imisi mikuru mihire ya Noel n'ubunane bw'umwaka w'2020 na gahindukira